ni Radio Réjoui d'Amérique. Juhi ya Amerika yekuwa shikiliza Uganda vya aliyo mkirundi ya mkira Gwanda Murundi mtuwa mbira kumirongo migufi ya shortwave kumetero chumini chenda na kumetero mirongi vili na zibili Muru Gwanda tulikuli FM jana kane ni vichevi tatu ikigali no kuli FM mirongi chenda na tatu ni vichevi tatu ikarongi Muri Uganda mtuwa mbira kuli Voice of Muhabura kuli FM mirongi nani munani vichevi chenda ikisoro Mushora no kudu kuli kila kuli Facebook na YouTube kuli radio achu no kukiwa nda chakucha makuru wenjitatu wa Kaurungu radio achu leo wa Kaurungu kama mwiliweneza shuti mwese na mwaya kondiri radio Juhi d'Amerika mwilikumu na Frederick Nkundikije ikaze mwese mkigani ilo mwilisanga
mwilisanga mwilisanga ni chigano Juhi d'Amerika chiva anda kuibaza binyuranye vyo mkare kivya gabi garibi Afrika ichigano jitumira banduwa mwonza guzitandu kanye waga subizibaza vyo wakonziri Juhi d'Amerika
chendi mwanaramu yinga hobitamuri kwa mine gitera nye hobitatuwa
Ndiyende ano Kampala, Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni chigando chimari saha, kuva saa kumi kujya saa kumi n'imwe buri munsi, kuva kuwa mbere kujya ku cyumweru.
Muri ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe z'Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri Ijwi ry'Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi tugiye kuvuga nini ku buhinga bufasha mu gihe abantu bashaka gutangura ibikorwa by'ubugwiza tunga turagaruka hanini kutwigoro twibonekeza mu rwaruka ruheje amashuri two gutangura ibikorwa byo kwikorera hamwe no kugwiza itunga bitewe nuko inyuma yaho benshi mu rwaruka rurangije kaminuza rutorohorerwa mu cha baronka akazi urugo rurigerero rw'ubushomeri ruri hejuru mu Burundi ikana mu bihugu byinshi haba mu bihugu bitembere no mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere rwiyongeye cyane kuvaho ikiza cha COVID-19 gitereye uhinga rero tugiye kuvuga ko kandi bufasha mu kwitondera umugambi ukwiza itunga no buhinga mu mfunyafunyo mu cyongereza bita SWOT analysis no buhinga umuntu yifashisha abanje kuraba ukerebutsi yarushije kandi mu gisata kanaka hanyuma kaca araba naho ajegaje gacanke ibintu bishobora kuba bitogenda neza mu byo ashaka kugiramo rudandazwa amaze kwiheza rero ivyo byose aca araba ibintu yokora byo mugirira kamaro na cyane cyane ibintu abaguzi barondera icanyuma muri umugambi wiswe SWOT analysis no kuraba amategeko aginga ubwo rudandazwa canke amategeko ashobora kubangamira umugambi umuntu abashaka kurangura umuntu mbere rero gufasha abantu bose bafise umugambi wo gutangura ibikorwa by'abagwiza tunga abikorera twabo twabatumiriye umuhinga yanonosoye ubumenyi bwo kwitegurira icyo gikorwa uyu nawe se wundi ni Professor Lionel Remesha igisha muri kaminuza Alliant International University iri mu gisagara cha San Diego muri leta California muri Amerika uraho Professor Lionel Remesha ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane Frederick ego ndaho mweho
n'amahoro aho ibihe bimeze neza aho mwama mukazi wa kimisi yose n'ubushuwe
ego California San Diego California ifashe neza
ni byiza cyane rwose twebwe kariho kariko karatangura hano turi kumwe kandi na Rock Bideri naho ari mu rugendo muri iki gihe igihe cyose bishobotse turaza kumuvugisha Rock Bideri ni ingénieur civil yarangije amashuri mu Rwanda akaba kuva arangije amashuri rero ariko ararondera akazi uraho Rock Bideri
Baoneza
turabara mu kice n'uko tumire turabara mu kije n'abakunzi radio bafu kwa d'Amerika bose ni vyiza cyane rwose turakugaruka ko mukanya uze uratuguma hafi ndabona uri mu rugendo kandi n'ibintu n'ivyoroshye ariko turaba turi kumwe muri kiganiro
ego
Nero professor yonesha imbere yuko tuja kumuze ikiganiro nashaka mutubwire ku bwanyu ikintu cyatumye ubushomeri bwiyongera cyane muri myaka ine irangiye twovuga mu bihugu byose byo ku isi eka n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere y'ibirimo
ego memori y'imyaka iheze ibihugu byinshi byaragize ingorane kubera ikiza cya COVID cyari cyarahaciye igihe habaye ikiza cya COVID hariho ibisate byinshi byahagiriye ingorane nyinshi cyane tuvuge nk'ubu nk'igisate cyo kwakira ingenzi n'igisate cyatumye ubuzi bwinshi bwaratakaye bituma n'ibihugu byinshi bitakaza uburyo kubera aronke ibihugu byinshi byinjiza amahera menshi ku ngenzi hariho n'ibindi bisate byinshi byagiye birahagirira ingorane na byone kubera byari bijyanye n'icyo kiza cya COVID cyari cyarabaye ku isi nzima. Iyo ngorane rero yaribonekeje mu bihugu bitari bike n'ibihugu ibihugu biteye imbere hamwe n'ibihugu biri mu nzira y'iterambere kandi ikindi nacyo cyakurikiye COVID igisa nk'uko isa ni nk'uko yaheze naho hari ikibazo iziraba hirya no hino ariko igihe basubiye kugurura bakemera abantu ko basubira gutembera nk'uko bifuza bakagabanya n'amategeko yari yashyizweho ya COVID icyakurikiye ni uko hariho nk'ibisate byinshi cyane cyane nk'amahinguriro akora ibintu bari baragize nabo n'intambamyi bituma ibiciro by'ibintu bijya hejuru cyane hanyuma n'ibyo bita inflation urumva ibiciro byagiye biraduga cyane naho ubutunzi bw'ibihugu bwagiye buragaruka bugerageza kugaruka ariko henshi ku isi urabona ko ibiciro by'ibintu byaraduze cyane nabyo bigatuma nabyo nebizana ingorane ku baguzi eka no kubadandaza kuko iyo ibiciro biduze cyane abaguzi baba bake bigatuma n'abadandaza bibagora bakaronka inyungu nke
ego be ibiciro byaduze ubuzi bwawuze icyo ni kintu ntabwo ari agaseseshwa rumuri hanyuma ingaruka nuko kenshi na kenshi turavye nko mu bihugu ikimuza y'amajambere amarita canke dashobora guha akazi abaheje amashuri nk'uko byahora kera twebwe tugeze za kaminuza wabuzi ko akazi kakurindiriye ingaruka byagize rero nuko kenshi na kenshi izo amarita adashobora guha akazi abahejeje bose ugasanga rero ugobaruka rutakigira nayo rucira nayo rumira ugasanga rutangwe kwijijukira imigambi yo kwiteza imbere ari nayo tuhava tuvuga ko cyane rwose mbega ku bwanyu abanyeshuri muri iki gihe baheje kaminuza bakora iki ko ubuzi kenshi muri leta usanga butari
ego ibyo nibyo kubera icyo kibazo kirahari mu bihugu byinshi byo ku isi kuko nk'uko wari ubejeje kubivuga yuko kera abantu baraheza hanyuma icyo gihe hari akazi kenshi muri leta ariko n'abaheza amashuri ntibari benshi cyane nk'ubu ubu urabona hari amashuri menshi mu bihugu byinshi cyane cyane mu bihugu biri mu nzira y'iterambere amashuri yagiye araba menshi amayuniversite araba menshi ku buryo abaheze amashuri ni benshi cyane amaleta nashobora kuronka ibibanza byo bakwiye byose byo bituma atezo kuba n'igisate cy'abikorera utwabo prive nacyo nagishobora kubaronsa akazi ikindi nacyo nukurusura ari nk'abarezi abigisha agasura kuraba mu bisate by'inyigisho ukungene botangura kuzabura bakabategura abanyeshuri bakabona yuko mugihe batoronka akazi muri leta ko bashaka kuronka akazi mu bikorero twabo
cyane uri kuravuga kuwategura no kwigisha imyuga canke no kubaha bimwe bita stage imbere yuko arangiza amashuri
ego kubaha stage ni kintu gikomeye cyane kuko baronse stage bahejeje amashuri igifasha nuko kenshi umuntu ariga akazi urumva nk'ubu uronse stage ariho hose uramenya ukungene akazi gakogwa ari mu bisate bitandukanye mu bisate umuntu yoba ashaka gukoreramo urumva birafasha kubona iki gisate uko niko bakora uko niko bakora bigatuma n'umuntu aronka ibyiyumvira akabona okay naho ntuharonka akazi ndashobora gutangura ikintu kimera nk'ico nkanje nkaja mwo mu wafasha motorera inyishu ingorane zoba zihari niho haca haboneka za opportunity
yego me
uri kuratorera inyishu ingorane zihari kuko niho haca haza niyo nzira yugutera imbere ari opportunity
bwa buhinga twavuga mu kanya turabugaruka ko ariko nkuko twavuze mu ntango turi kumwe kandi na Rock Bideri engineer Rock Bideri amaze imyaka itari mike arangije amashuri ariko atarashaka kuronka akazi nashaka atubwire ukuntu vyamugende n'ico ariko arakora kugira ngo arabe ko yotangura gushira mu ngiro eka koresha ubuhinga n'ubumenyi yize mu mashuri kaminuza Rock Bideri ijambo ni rwawe
murakoze cyane ndasoze mbanje kubashimira aka kanya no kudutumire mwaduhaye hama nshimira n'umutumire umwunganizi agiye gutanga hama icyo nagomba gushyikiriza ku bijyanye n'igikintu cy'ibura ry'akazi abajene benshi bari mu bushomere rero nk'uko yagiye arabivuga icya mbere tugomba kubanza kumenya nuko ibihugu turimo bikiri mu nzira y'amajyambere byagiye bikorwa ko n'ingaruka za covid-19 nicyo nukwita ihungabana ry'ubutunzi ku isi bituma umurindi ibihugu byari biriko kugira ngo byiteze imbere ugenda ugabanuka rero ibyo byose bigenda biba mu ntambamyi zituma mu buryo bwo kugira ngo haboneke ubuzi mu bihugu duherereyemo kuko iryo hungabana ryageze no ku isi bivuye ku byo twagiye twumva cyangwa se covid-19 no mu buryo y'ibi bihe isi igenda icamo by'intambara bigatuma ibicanke biriya ku masoko bihenda amaproje ahagarara ubundi buzi bugenda buhagarara butagenda neza rero icyo umuntu agerageza gukora ni ukuraba uburyo asanisha ubumenyi ibyo yakuye ku ishuri akabisanisha n'ubuzima arimwo agezemo hanze kandi umuntu agerageza kugendana n'igihe agezemo icya mbere no vuga fati akarero kuri jewe nohanura n'abajene benshi no kudasuzugura akazi akazi gashobora kukwinjiriza gashobora kugutunga gutuma uba hejo na hirya hejo mu gihe ukirindiriye kugira urundi rwego ugera ko uragerageza ukagakora hama hakacabaho n'icyo twakwita management kumanajinga ibyo wabonye kugira ngo habemo uburyo bwo kwizigamira kugira ngo ufungure ushobore kugira ku nzozi zawe ejo cyangwa hirya hejo rero icyo nagomba kuvuga nsa n'uwusozera aka kanya mu mpaye by'ukuri ntibyoroshe ahanze agashomeri ni kenshi mu bajene ariko mvuga ngo umuntu wese ahari no kugenda agerageza kuraba muri domene arimwo araba ukuntu asanisha ibyo yize n'ibyo asanze hanze kandi tukagerageza kudasuzugura akazi umuntu agakora ikibonetse ku gice gishobora kuba gituma abarabayeho
yego mu kanya gatoyi
ubwo buryo
yego
turiko turiyungunganya tugenda durondera uduproje kanaka ego nibyo koko ariho yanamba ya bwa buryo ariko nubundi umuntu ashishikara gutegura imigambi arondeza asengera nubwo buryo kugira ngo ejo cyangwa ijya ejo imana nicindire uburyo bukaboneka ashire mu ngiro imigambi abafite
yego bi mu engineer Roque Bideri mu bisanzwe isata mwagiyemo eka umenyi mwaronse bukubaka na nubumenyi mu bisanzwe ubufise wacuronka kazi uno nyene kubwanyu intamba nyamukuru yabayi
twebwe ngerageje kujya ku ruhande rwanje bajije mu gihe kitari kitoroshe igihe harimo COVID-19 nicyo gihe twebwe twajijemo kaminuza cyari igihe kitoroshe amaproje menshi yari yabaye sipandi yahagaritswe ku buryo kugira ngo ubone akazi byari bigoye bo rero izo ngaruka za COVID zagumye zigenda zafectinga zigira ingaruka ku mikorere y'amaproje agiye atandukanye rero urabona domene yacu hanini hanini usanga iri irase muri secteur privé ukaca usanga rero abakozi byabaye ngombwa ko bagenda babagabanya haba abakozi bake ugasanga rero kugira ngo uce ubona akazi byoroshe kandi muri iki gihe turimo urabona ahantu henshi baba basaba experience kandi iyo umuntu avuye ku ishuri nta experience aba arabona kuko experience ayibonera mu kazi rero niyo ntambamyi nyamukuru yagiye igaragaraho uburyo habayeho uburyo bw'amaproje guhagarara ibikorwa amanuza amakampani yagiye ahagarika ibikorwa bikaba ngombwa rero ko bagenda bagabanya n'abakozi ugasanga rero kugira ngo bakira abandi kigoye rero n'ubu umuntu acagerageza kuraba ukuntu aba ari ingunganya mu kurinda ko ejo cyangwa hirya y'ejo ashobora kuzobona uburyo akora kandi bitanakunze umuntu ashobora kurondeza muri ubu buzima ugaca mu zindi nzira ukagera aho wifuza kugera atari uko uciye muri domene y'ibyo wize
murakoze tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe nabandanye kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Polo irakoze muraho Polo muratwumva
nawe muraho
yeye turaho
ndabumva meze neza
muri hehe ga Polo
meze neza kweri kandi murakoze kuduha akanya kuri radiyo Ijwi rya Amerika
yego muri hehe
mba neza Ingozi
Ingozi mu Burundi yego tuga ku ijambo ikibazo cy'imvira
we cyinzira cyanje uyu yaje kugana we yaravuze ati ko abajene benshi batabaragaye akazi ariko ikibazo gihari nubwo buzi buragoye kuboneka tudafise ngo umuntu tukakwikosha temeke cya jina ati udafise umubyeyi bacishe mu gufata mu mugongo nandi ubu ibintu by'akazi niki namutugaye akazi biragoye kuko ubukene nta muntu umwe kuba bunezereza noma nk'akarorero jeni yakumetaga akakarorero alo
duga ku ijambo turakumva
ego akarorero jeni yitaga akarorero tureje ishuri muri 2017 muri etebe bubanza ishuri ry'imyuga hanyuma mugabo kubera ko nabona ati nta miryango mfise niki ntabwo akwihangira akazi nari mu bantu batanguye uko yagenda zari mikashi bashaka zari mu amahera mugabe rero kuko wagera abari muzi busuma kwiba niki umuntu arati ndarahomba biragenda nabi ariko rero ikibazo gico kiyaba ni sikindi bushako n'ibyago bya COVID-19 tuse byadukoze ko noneho rero na bijya bintu habaye bijya bintu byo kwagura amabarabara babomora kuma ni kuma ntacu kwakora ku mabarabara babomoye bashavuga ati mutegerezwa kongeza ko amafaranga kugira ngo ukota bushashi ugacubamo ugomba karagize rero nkavuga ati guhomba kugaya akazi no munsi mu bajene ni bake bakigaya akazi kuko kuba nko mu muji ho n'ibintu bigoye nta kazi wabo kigaya ariko ikibazo gihari twifuza kuba ko leta ishaka dufatira imigambi iboneka kuko nabyo nubwo ngo tayeje biragoye mutari nk'umwishyira hano ngo mukorere ha mugeshamo naho utanguza umutare halo
turakumva sozera
ego soza tu tuvuga ati nukuri icyo cyiyumviro cyo kuvuga ngo abajene ngo bacagaye akazi nubyo kubwanje nkaho mperereye abo tugenda n'abo tuki biragoye kuko nakimbe nyamenye burano abajene kenshi usanga ari mu kabari hari umujina akubwira ati none jewe nk'umuhoreze ni yakoreshiki nta rukwavu rurimo nake agacagura ipiyo pantaro n'ikirato amansira akanywa agacu ndacagoye rero mu gihe tubabonetse iyindi solution mu kigo shaka kuramwe n'abajene ashaka kudushyigikira
murakoze Paul irakoze ni umukanya turamuha cyo cyongero cyawe Professor Lionel Remisha ariko twanze duhe ijambo undi munywanyi wacu Cosmas Simbakwira muraho muri hega Cosmas
murumonge mu Burundi
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo namwe icyumviro
batukariye intererano
yego
intererano yanje yerekeye ku burengera kugabanya ubukene cyangwa iterambere muri bihugu byacu ariko cyane mbuze mu Burundi njyewe nashaka kwibanda ku byerekeye kuronka isoko nziza y'ibyo umuntu aba yakoze turabona abantu bamwe gusa bakora iby'ubugenegene abandi bakarima abandi bakorora ariko asanga le pouvoir d'achat y'abenegihugu ni nto cyane sinzi kumbuka muranyumva
turakumva duga ku ijambo turakumva tugutega amatwi
ego ni ukuvuga ko amashyirahamwe paeje n'abandi bose barateza imbere abasore abantu bakiri bato abakuze bakorora ingurube bakorora inkwavu bakorora inkoko ariko wasanga igiciro baza kudandaza ntigitubasha gutera imbere abagiye mu burimyi bararima ukarima ibigori amatoni n'amatoni ariko hageze igihe cyo kudandaza ugasanga ugurishije ikiro kimwe amafaranga ibihumbi bitandatu amafaranga magana atatu y'amarundi cyangwa magana munani uretse umwaka leta yashyize mu kuboko n'ahandi ho byahora bigenda uko nyine wimbuye itomati
bandanya
ndabumva
bandanya
wimbuye itomati urutomate urabye agaciro k'urutomate kugira ngo hagere igihe uzisorome ukaza kudandaza usanga udandaza amafaranga make cyane ubushobozi bw'abenegihugu b'abarundi gushobora kugura ngo bituma umuntu yotera imbere ni buke cyane nibaza ko bya bitumwa n'uko imishahara y'abakozi ba leta bimaze igihe itaduga cyane ubukene buri mu gihugu watuma n'ibyo wokora ngo witeze imbere ari umuntu umubaji akoze imeza cyane akoze intebe agiye kudandaza adandaza igiciro gito cyane kitotuma ashobora kwiteza imbere nicyo cyumviro cyanjye
murakoze Cosmas Simbakwira reka Professeur Lionel Mishagiri cyavuze ku byumviro mwashikirije Paul irakoze we yavuze ati nta bakiri batoba nk'akazi ubwo buzi nta uhari mu gihe Cosmas Simbakwira we bavuga ko n'igihe umuntu yiyungunganije akagira icyo akora usanga hageze kugurisha ibiciro biri hasi cyane rwose ibyo bibazo byotorerwa umuti gute Lionel Remisha
ego murakoze cyane Frederic duhereye ku kuntererano Paul irakoze yatanze yavuze ikintu ikomeye cyane yuko hogira abo baba bamaze gutera imbere bofasha abakiri batoye bafasha abajene nk'ubu nk'uko yabivuze ngo ababeraho nka kujya ku mubyeyi w'ibatisimu mu cyongereza bita mentorship icyo kintu ni kintu ciza tuvuge kubera mu ntara zose hariho abadandaza mu ntara zose z'igihugu ama hariho abadandaza badandaza ibintu byinshi mu masekiteur mu bisate bitandukanye ari ibyo gucukura ubutare ari ibyo iby'indimo ari vya telecommunication ari vya by'ubuvuzi ari ibisate byinshi mu ntara zose kandi hariho n'abamaze kubitereramwe mbere umugambi woba mwiza woba ari nk'umugambi wofasha nk'abo na leta irashobora kubishyiramo ukuboko igahimiriza nk'abo bamaze gutera imbere mu ntara z'igihugu bakafasha nko kwigisha nabone abakiri bato ukungene bashobora gutangura kudandaza kugaragaza kungana bashobora no gutera imbere kandi bakanabigisha ukungene kudandaza n'ivyoroha kuko harashobora kuba mu ntambamyi hari gihe haraboneka mu inyungu ariko ni kudandaza gusaba ukubanza kwiga uyu mugambi wawe neza ukaraba abandi bawugize kungene wateje imbere no kungene n'ingorane baba baragize mu nzira zawe.
Uyu ni wa mugambi twashaka kuvuga imbere yaho no kuvuga ko urabona nk'uko vibonekeje ashinga nahe Paul yakoze na Cosmas Simba kwira nk'uko bivuga usanga kenshi bagiye mu bintu byo gutangura urudandazwa ugasanga baruhurira ko n'abantu benshi cyane rwose. Aha rero niho wa mugambi gushasha twavuga SWOT analysis uca ubwira kamaro indayo ko umuntu atangura urudandazwa akaba yabanje kwihweza ubangutsi afise bwiwe ukacura aba n'ikintu uco aho yo bajegajega mukaca muraho rero n'amasoko ahari hoko gwiki kugira ngo ikintu abaguzi bariko bararondera muri iki gihe gihambaye n'ikihe ikintu kitamaze kuronka abantu benshi bariko baragikorera ko cyo bari kihe niya wa mugambi twabwa SWOT analysis akamaro kuri mugambi ikakubwo buryo bwo kubanza kunonosora amakuru ajanye n'ivyo mushaka gukora nakahe kubwa
ego ku igikuru ni iyo umuntu agomba atangura kudandaza amaze kwiga ibyo ashaka kudandaza inzira ashaka gufata n'igisate ashaka ku gukoreramo ari tuvuge nk'ibi bya agribusiness by'indimo nk'aba barima barima ari indimo nk'ari nk'ibigori nk'ibyo bavuze kurima amatomati kurima indimo izo arizo zose cyangwa n'ibindi bintu umuntu yodandaza igikuru ni kubanza ukamenya isoko aho uzobijana ni naho n'amahera ushaka kubigurisha ko hanyuma ukaraba ko abaguzi babishoboye aho rero niho icyiza nuko ubu muri yaba muri Afrika ubu umuntu ashobora kudandaza ibintu mu Burundi akabidandaza muri Congo cyangwa mu Rwanda cyangwa muri Tanzania ariko igikuru nuko n'abadandaza ni byiza ko boza baraborohereza kugira ayo masoko ashobore kubagukira nabone bashobora no kuronka uburyo n'inzira yaho boshorera batarenze kugira ingorane mu nzira bakabafasha. Ikindi naco cofasha cyane cyane ku batangura ma business kubera ubu nk'uko babivuze uburyo ntibworoha kuronka hari igihe kenshi hari abaja hamwe bakagira amashyirahamwe bakegera amabanki bagashobora kuronka uburyo ariko ikindi naco bashoboye kubagabaniriza nk'amatagisi cyane cyane nk'abo bagitangura bageze amashuri bageze icyumviro cyiza cyo gutangura bagashobora kubagabaniriza nk'amatagisi cyangwa bakanabajya bakuriraho bakavuga ko imyaka ibiri ya mbere cya myaka itatu ya mbere nta matagisi muzoriha ariko mashobora gutangura kudandaza ibyo birashobora gufasha gatoyi kurabo baba bagitangura kubera abo bakiriko baregeranya uburyo bwo bafasha no gutera imbere mu myaka izoza.
Mu kanya turaja kuri uyu mugambi dutanga akarorero kaboneka kugira ngo wumvikane neza cyane rwose ariko imbere yaho reka duhe ijambo Alain Rurangangabo muraho.
Hello.
Oui. Zemya iradio uri kurumviriza kugira ngo twumvikane. Uraho Alain?
Hello. Muraho.
Muri hega Alain? Muraho murakomeye. Uri hehe?
Kigali mu Rwanda.
Urashaka kuzimya iradio cyangwa televiziyo uri kurumviriza?
Kigali mu Rwanda.
Yego, duga ku ijambo ikibazo cy'imviro.
Ero uyu mugambi tekiniki yewe mbona uyu mutumirwa mu bantu musuhurize
Rakumba.
Ego. Kuko kandi ona ko nibwo kubuhanga ariko ikintu gikwiriye Frederic
yego
ikwiye kujya muri muri kirikura bakayigisha muri ibijyanye n'ibigisha ubuzima kirikurimari cyane cyane mu Burundi bakabishyira muri kirikura yo muri ansenyuma muri sisiteme edikatifu ibi bintu bagatangira kubyigisha jise aho batangira kwigishiriza kirikurimari sinzi aho inzi itangirira ko maze igihe ntari mu gihugu yende bakakuba bitigisha muri tekinoloji kera n'itsinda muri imyaka za 90 ya segonderi kayitangira muri isi akatigisha muri tekinoloji kuri ko tekinoloji none ubu rero ifite ibindi muri ya kirimari ibi bintu rero bya SWIP yari kwiye kwigishwa bakaba kunywa bya data kuri ngo abanyeshuri bageze nyamara bo muri poste fondamentale cyangwa fondamentale nyine dushika no muri yunivesi ariko bakagenda babiha imbaraga niho umujene yagera gusohoka ashobora kwidentifiya neza kwidentifiya donc les forces les faiblesses cyangwa les opportunités ziri dans son entourage niho yamenya kuruje n'ikintu cyangwa n'iyo norore cyangwa niho yaba yafungiye ariko kuvuga ngo azabyiga kubera arangije ngo kamenye nihangira imirimo ngo reka nkubone kubera ari kubera kubura uko agira abuze akazi ashomereye bituma benshi barahumba aratanga agasubiza agahumba yahinga ntandahinga atabuhanga abifitiye ibyo guhinga ibyo byose ariko ariko kubyitegura bikajya mu makuru bigisha ubwo nyine umwana agakura atazi ko adasaba akazi leta agakura bati ngenzi yangira imirimo njye gahari agakombina rero rekonesanse yakuye muri fondamentale kuzamuka yo mari mbese niko ndabyumva niyo ngahariho
alero ranga ngabo icyimviro ushikije ni icyimviro gihambaye cyane rwose kuko muri za kaminuza nyinshi nko muri leta z'umwe za Amerika icyo kigwa kiriho n'abatari kubiga byerekeye ubutunzi hariho nk'aba bari kwiga ibindi bintu entrepreneurship kugwiza itungo kwiga uburyo bwo kwikorera utwabo n'ibintu bikorwa cyane rwose hariho n'ibyo bashobora no kwigisha n'ingene mumenyesha amakuru ashobora kuva mu ishuri wenyine akajya kwishingira ikinyamakuru agatera imbere ibyo nicyo n'ikigwa kiri ahantu hose muri za kaminuza nyinshi icyimviro ushitse mushikirije ko gikwiye kujyana muri za kaminuza zitandukanye mu Burundi mu Rwanda n'icyimviro cyiza cyane rwose
ndabivuga kubera hano niko bimeze muri kirikura ya hano ukuntu abana bari kubamiza hano mu Rwanda narabibonye ngende muri ndi narabibonye kubwo babyitegura muri kirikura muri hasenyuma bimeze neza umwana azamuka aza kugera iyo agera yamaze kumenyesha ukazikaga ukazitunga hanze
ni byiza murakoze cyane rwose ya Ruranga Ngabo murakoze tugarutse kuri we Professor Lionel Rubisha nashaka tuje ku munsi rero wa bwa buhinga SWOT analysis dutange akarorero kaboneka tuvuge umuntu ashaka gutangura urudandazwa rw'imodoka aguriye hanze ari mu gihugu cy'u Burundi cyangwa mu Rwanda ikintu yotangura kumenya kuri iyi SWOT analysis ni ikihe tangurira kuri ujya rudome S
come ego SWOT analysis no kuvuga yuko ani mu S ni strength no kuvuga tuvuge nk'ubu uriko radandaza nkaho umuntu ashaka nko kugura imiduga ayikura hanze y'igihugu ayaza kwigurisha tuvuge nk'i Burundi ikintu cya mbere arabanza akaraba uburyo afise niho strength itangurira strength ni uburyo burahari hanyuma ubwo buryo bunabonetse hariho isoko yaho uzo kuko ugiye ukagura tuvuge nk'ubu wasabye nk'ama amahera ibanki ukazana ukayishikana ngaho ibyiza uba umaze kumenya isoko ko ushikana ugurisha hari abadandaza bava hasi deja bamaze kuronka ababagurira cyangwa ababagurira akabatuma akavuga je ndamaze kuja mu gihugu kanaka kuja kuzigura ndasubiyeyo hariho abandi baba bamaze kuronka amadini yabo akavuga wowe reka reka tugutume udufashe ugende tuzanire urumva nk'aho abari bo bisabiye amadeni ku bwabo ariko ngaho baba bagutumye kugenda ukabibazanira ariko ugakuramo nawe inyungu yawe urumva rero i strength ni nk'ingufu ufisemo ukavuga aha tuvuge nk'ubu nk'umuntu amaze kumenya iyo nzira yaho ibintu bica icyo abari ingufu bamaze kuharonkera kubera bazaho ibintu bica ibidandazwa ku buryo n'abandi ashobora kubabwira okay murashobora n'ukuntu cyanke nkagenda nkabibazanira nkabibagurisha ko hanyuma no kuronka ubwo buryo ushoboye kuronka amahera ushobora kuronka ideni ryo muri banki nahone abari uburyo kuko mu kudandaza urakenera amahera cyanke uronse ushobora guha umutahe cyangwa aho mushobora gukorana kuko kenshi uri kuradandaza urashobora kwiyumvira umugambi wo kudandaza ku bwawe cyangwa ukabyiyumvira ku buryo bw'abantu benshi urumva aho ni niho strength iri hanyuma
nawe kese ushobora kuba mbega ko umuntu ashaka kudandaza imodoka yoba afise ubundi buhinga azi kuyihanza akarinda kuzikoresha ubuhinga arabufise atabufise acarondera ingene yokorana n'abandi bafise ubwo buhinga sivyo
egome kuko nk'uko navuze ibintu bya strength z'inguvu izo strength nyine zirashobora kuba weakness ku buryo ariho nk'igihe umuntu ashobora kuba afite icyo cyiyumviro cyiza ugasanga arabuze uburyo cyangwa akavuga ndazi inzira aho bica ariko ndakeneye uburyo niho rero umuntu aca yikora akavuga okay ko ndazi aho bitameze neza ariko reka ndabitorere inyishu nje hamwe n'abandi cyangwa ndondere umutara cyangwa uyu mugambi mbe ndawushize ku ruhande niyumvire ibindi mugambi nabandagira kugira negeranye umutahe hanyuma uyu mugambi ndawugaruke ko niho iyo weakness nayo ni ugenda uratorera inzira aho ibintu bitaba bimeze neza opportunity nayo
ukuraba nk'amasoko nina zigura zogura abandi abantu bafite benshi nta mafaranga bafite kugura imodoka nshasha ubwo hari uburyo akabyo keza kukuzana imodoka zimbutse ibintu za gutyo hamwe n'ibindi duga ku ijambo
urumva nkaho rero hageze nk'isoko rero niho umuntu ateza kuryigira akaraba ubwoko bw'imiduga yoba agiye kuzana tuvuge nk'ubu bashobora kuzana imiduga ikoresha n'umuntu izi familiari z'umuntu umwe umwe za individuweli cyangwa umuntu akazana nk'imiduga izi za transiporo zitwara abantu benshi urumva nk'aho amasoko ni si amasoko amwe tuvuge nk'ubu uzana nk'imodoka ukijya gufasha ari nko kugira amatransiporo umva nk'iyo ni nk'iy'urudandazwa izindi nazo zaba individuwele umuntu ayigura ku bushake bwiwe ariko igikuru umuntu amaze kumenya iyo soko akamenya kubera kumenya n'isoko no kuraba aho bahari ingorane tuvuga hariho nk'ikibazo cya transiporo hari nk'ikibazo urumva gutorera inyishu ikibazo cya transiporo tuvuge hariho nk'imiduga ya transiporo mikeyi ikibazo ni nko kuzana iyindi miduga ya transiporo iza gufasha umva ngaho haba hariho n'abadandaji basanzwe muri icyo gisata cya transiporo ariko ushobora gusanga batarashika naho bazigurira bama batuma abantu urumva uronse iyo opportunity yuko bagutuma ukageza kuzibazanira ari Tanzania ari Dubai ari he aho ushobora kuramo ikintu urumva ikuru rero nkuko twavuze umuntu araraba ahantu hari ingorane hanyuma akaraba kuzitorera inyishu ariko nahazitorera inyishu akahungukira
hariho
niho opportunity ibonekera
yego me hariho ni muri iyo bwo buhinga hariho na urudomete threats
yego urudomete rero muri SWOT twavuze SWOT atangura strength ubushobozi ingufu weakness ibyoba bitagenda neza opportunity ni inzira ushobora gutora inyishu hanyuma iyo nyishu ikagufasha kuzana kukungukira tuvuge nk'ubu habaye nk'umuntu nk'umurima nk'ibigori tuvuge hanyuma ugasanga atonsa ahantu hari soko byoba byarabutse urumva ngaho yari yaramaze kubirima ashobora kubibagurisha akakaronka amahera menshi nk'uko niyo example y'abadandaza abadandaza imiduga cyangwa ibindi byose umuntu yodandaza iyi opportunity niyo nzira ushobora gutorera solution threat nayo ni ikintu cyose cyo kubera intambamyi yo kudashikira
iyo mugambi hari
nk'abagambi wari washaka
nk'amatagisi yo bari hejuru kuyidandaza bavuye hanze amategeko mashasha bimvya gutyo
ego me urumva nk'amatagisi kiba ari ikintu gikomeye ikindi nacyo gikomera ni tuvuge nk'ubu nk'abadandaza nk'abagura ibintu babikura hanze babizana mu gihugu urabona mu kubigura babigura n'amadolari n'amahera yo hanze ariko mu kudandaza bakadandaza mu marundi urumva aho rero nk'abadandaza rero kenshi urumva hari igihe barashobora sirete nuko tuvuge nk'ifaranga rigabanuca agaciro you know nk'uko mu myaka yahera ibihugu byinshi amahera yarataye agaciro uyagereranya ku madolari ko ayo madolari yaduze rwose urumva nk'aho nk'abadandaza kuri ibintu hanze basu umugambi mwiza ba byose bitumbereye ariko babishikanye ugasanga inyungu bari byateguye iragabanutse cyangwa irahavuye hariho n'abahahombera ariko bagaca basanga yuko bateza kuduza ibiciro byabo kugira bashobore kubandanya umugambi wo kugira business ariko badugije rero ibiciro naho hari igihe hacaba ingorane kuko
giduze
abaguzi baca bagabanuka
nivyo tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Izere Godson muraho ego turaho muri hega Godson
murakoze nanjye nagira ngo mumbarize ikiganiro ni cyiza cyane kuko kiradufasha
yego
nkeneye ashaka kubaza umutumirwa ni ese mu gukreatinga bizinesi mu cyane cyane mu bizinesi bihugu bisa nkaho biri mu nzira y'amajyambere ko bisa nkaho bikigoye kuko urebye yaba kugira ngo umuntu abone kapitali umuntu ajya kuri banki ugasanga amainteresi bacaguza ari hejuru kandi bakaba bagusaba iyo ngwate nayo utayifite kuko kugira ngo nk'uwo narangije kaminuza y'u Rwanda nanjye nize muri za ekonomiki ariko urareba wajya kuri banki basa nk'aho bafite iyo roni iri interesi iri hasi bakagusaba wenda ingwate ugasanga ntabwo uyifite rero turibaza ese kugira ngo umuntu abe yakora iyo bizinesi ko hakiri challenge kapito kugira ngo umuntu abe yabona kapito amumbariza kugira ngo umuntu abe yazamuka ukomera bigenda
murakoze Izere Godson ikibazo cyiza professor Leonel Nisha naho umuntu yo wayahejeje kunonosora cyane gose bwa buryo bwo mutuma atangura kwikorera utwiwe akabikora neza wa mugambizi wa ya bwa buryo sort analysis hari kibazo rero nkuko izere Gadson abivuze ikibazo cyo kuronka umutahe kuba kiri bato usanga babasaba ingwate ugasanga ika n'amafaranga y'inyungu amabanki basaba ari hejuru ibyo bibazo abakiri bato buhitore nyinshi gute
ego icyo ni kibazo ciza cyane icyo kibazo ashikije ni kibazo ciza cyane aho niho amareta abakwiye gusubira kwiga neza imigambi ihari ndibaza yuko hari amareta ashobora kuba amaze no kubigira ariko imigambi nko kugabanyiriza amatagisi nk'abajeune ibyo byofasha cyanke gufasha aho nk'amabanki abasaba ibyo kugwatiriza leta ikashiramo ukuboko cyane cyane nk'abakiri batose imigambi ibona bakayishikiriza hanyuma ni nka kujya tuvuge nk'amareta menshi ahora arungika abanyeshuri kujya kwiga hanze urumva leta yashyizemo ukuboko ikafasha ikavuga reka tumurungike agende kwiga ubuganga niyagaruka zoza kwivura abandi cyangwa agende kwiga iki niyagaruka zoshika ariko iyo bari nk'umugambi nk'uyo bakaraba ukungene bashobora gushigikira nk'abantu basa imigambi myiza yo kudandaza bakabashigikira kugira bashobore kuronka uburyo bwo kuronka amadeni bitagoranye cyane ariko cyane cyane bakabakuriraho n'amatagisi nko mu myaka ibiri itatu ya mbere kubera n'umuntu agitangura kudandaza imyaka itatu ya mbere yaguye rwose bashoboye kubagabaniriza ayo matagisi cyangwa bakayabakuriraho hanyuma bakabafasha aho birashobora gufasha n'abandi baba bafise imigambi bakabona ko harimo ikintu kibahimiriza ufata iyo nzira yo kudandaza
hari amatwa dusumira banki y'ugwaruka mu Burundi payeje ifasha ugwaruka ntitura tohoza neza ngo tumenye aho abakiri bato iyo banki yoba imaze gufasha ariko tugarutse kandi no ku kibazo cya Gadstan n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose kuko hariho n'uwundi munywanyi yavuze ibyerekeye ukuntu naho wamaze kwiga neza icyo uzokora hariho ukuntu ushikiriza uyu mugambi wawe kugira ngo wemerwe ikari deni baguha bakaguha arivyo bita business plan uruhara rwo kwandika neza gutomora neza umugambi umuntu aba afise n'uruhe mu kugira ngo umuntu atangure kwiteza imbere mu bikorwa by'ubudandaji cyangwa byo kwiteza imbere
ego mugambi business plan ni byiza kwandika neza ukungene wifuza kukungana uzodandaza ukabishira mu nzira akabari kandi n'ibintu umuntu ntarinda kwandika ibintu byinshi ariko arashobora kukwerekana umugambi wiwe ukungana umeze igikuru cyo kwandika business plan nirinda kuba ni business plan urumva naho utanguye uno munsi ashobora kugendera urongereza uyigira neza uko imyaka ihera ariko igikuru ni irakwereka aho utanguriye kandi wamaze kwandika neza ibyo wifuza ibyo ushaka nko kudandaza cyangwa inzira ushaka gufata ariko kudandaza icyiza ni uko iyo wamaze kwitunganya neza naho uhura n'abandi ari nk'ishyirahamwe ariko rirafasha nk'abadandaza biroroha kubegera ukaba uyu niyo mugambi mfise cyanke ari nk'amabanki aho ukeneye nk'amadeni urabereka nabone umugambi ufise urumva biroroha no gusigurira umugambi wawe uyundi muntu yaba ashaka gufasha cyanke ishyirahamwe yaba ashaka gufasha cyanke nk'iyo migambi myiza mwavuze amareta amaze gushyira hamwe nk'uyu gufasha abakiri bato nk'iyo migambi yose mu Burundi ari mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu bamaze kugira iyo migambi icyiza ni uko uyufise business plan niho mushobora bashobora no kuraba karabyo business plan bakara kongere mukorana barashobora no kugu hanura akavuga okay twebwe rero kugira dukorane ibi ino kubihindura muri business plan so
umuntu yihweje rero nkuko umwe mu banywanyi bacu yabishikirije ikintu cyokorwa nk'ugushira nk'icyo cyirwa cya entrepreneuria mu cyongereza entrepreneurship mu mashuri nka yose mu bisata bitandukanye akamaro ka cyirwa nk'icyo uko bakahe kuri bose
akamaro kicho chigwa bagishize muri curriculum byofasha cyane kuko ibi byo kudandaza ni byiza abanyeshuri batanye kuzarabigisha buhoro buhoro uko bakura kuko ingabirano z'umuntu nta wigera zimenya kandi igisata umuntu ashobora guterera imbere yazotereramwo imbere naco ne kenshi umuntu ntigera amenya ingabirano afise ubu nkuko mwabivuze kare umuntu ashobora gufata nk'ubu umushinga ntahe mwatumiye mu engineer yize nk'ibintu byo kubaka urumva nkajya urumva afise ingabirano urumva ngaho uko we asanze yatanguye no kudandaza ariko icyiza ni uko habonetse nka projet yo kubaka ugasanga atanguye mu business urumva nk'ivyo biramushikana kure cyane ni nk'abantu bize inzira yose umuntu yofata icyiza nuko iyo atanguye kubikwigisha hakiri kare ari nk'abagira za sport urabona rero n'abathlete bateye imbere cyane mu bihugu byacu bageze kure urumva inzira yose umuntu ingabirano waronse ari gihe ugenda urayitora uko imyaka ihera uko imyaka igenda ni nk'uko hari abo ishobora kuboneka bakiri na bato hari nk'abaririmba hari nk'abafise by'ubugenegene ibyo byose umuntu ashobora kubigiramo business
hari n'ubundi munywanyi yadutekamo avuga cyane cyane ukuntu akamaro ko kwiga nk'imyuga muri za kaminuza cyangwa amashuri yisumbuye akamaro k'imyuga mu kugabanya icyo gitigiri cy'umurengera cy'ubushomeri kuba nk'aka
ego akamaro k'imyuga ni byiza kuko imyuga nayo abantu bamenye ni bimwe twebwe turavuga by'ingabirano kuko ari igihe umuntu ashobora kuba ariko yiga ibindi ariko ugasanga bamwigishije aronse niyo nzira bakamwereka imyuga ukumera ibintu bikogwa birashobora gutuma aronka ubundi yiyumvire ukundi birahindura ukungena umuntu yiyumvira bimuha ouverture urumva ni byiza cyane bashobora no kubizanamwo bakigisha abantu ari imyuga iby'amatekinoloji bibonetse bagashobora kuza barabigisha n'abanyeshuri ariko kuva hakiri kare kandi nk'uko twabivuze kare nk'ibintu by'inyigisho kuko urabona ama ekonomi ku isi ibintu byinshi byarahindutse ibintu biguma bihinduka nicyo gituma n'ikintu gikomeye n'ivyo twigisha abakiri bato ivyo navyo ifoko navyo ne bigenda birahinduka kugira bigume ku nzira
ya hibindi bihugu migeze ikibazo cy'ubushomeri rero igitigiri cy'abashomeri kigwa cyongera ikibazo gihambaye cyane rwose kuko muri iki gihe nk'uko twabivuze abakiri bato usanga badashobora kuronka akazi ikintu mu bahanura n'ikihe mbega kubandanya inyigisho hakoreshejwe ubundi buhinga ngurukanabumenyi online instructions byofasha mu gikorwa cyo kurondera akazi baba barimo kuguma bakarisha ubwenge
ego ivyo uvuze ni byiza cyane kubera ubu icyiza nuko harabanze no kuboneka n'ubuhinga ubu bw'ama telefone ngendanwa afite n'ama video ushobora kwakisida na internet ivyiza nuko ego hari ibyo wigira mu ishuri ariko nabo bahejeje amashuri ivyo bavyiza nabo ne baza bararaba kuri internet kuko no kuri internet urashobora kuhakura inyigisho kuri YouTube hari ama video menshi ibintu byinshi umuntu ashaka kwigisha ari ibintu n'ibintu by'ama programming ibintu by'ama ordinateur ama computer urashaka kubyigisha buhoro buhoro ugenda uraraba ama video kuri YouTube ariko uyu mwanya bisaba discipline bisaba kubikorera ko buhoro buhoro hanyuma umuntu akagenda riga n'ibindi bisate atoba yaranze tuvuge nk'ubu nk'ibisate vya mining vyo gucukura ubutaka ariko iyo ushobora gusanga amashuri menshi ntibavyigisha keretse ari nk'umuntu muri universite ya geologi ariko ubu urashobora kuvyigisha ukabisoma ukabwira ubimenye n'ibindi bisate vyinshi umuntu akagenda ariyigisha buhoro buhoro naho vyaba ari ibisate ubona ibi bisate sinzi ko nobijamo ariko akanyoni katagurutse nikamenya iyo bigeze
naho bari bisata bitajanye n'ivyo bize muri kaminuza
ego me naho vyaba ari bisate bijanye n'ivyo tize igikuru ni nka bimwe mu ntanguro y'iki kiganiro bavuze yuko atakugaya akazi igikuru ni kuguma uriga hanyuma ukaraba uriga mu bintu wigi ariko ni byiza kuraba n'izindi nzira tubabarize ku muntu ibyo of course umuntu ntiga ibintu byose ariko umuntu akaba amagerageza akaraba n'ibigezweho
hari nk'uko mbivuze umuntu wanjye yavuze ko hariho kiri bato baje za kaminuza usanga kenshi na kenshi banegura ubuzi kuko wari ubuzi butajanye n'ibyo bize cyangwa ubuzi bukoresha iminwe impanuro muha ugwaruka kuri icyo kibazo n'izi
ego impanuro ni uko kenshi umuntu aguma agerageza igikuru ni ukugerageza kandi ikintu cyose kikuzanira uburyo kikuzanira amahera ni cyiza nicyo gituma si ukuvuga ngo kugaya ubuzi ariko ntawe ugaye amahera ariko igikuru ni kuguma umuntu agerageza naho yotangurira ahantu ibaza ngo ni hato uhajye umuntu aguma agerageza agera kure igikuru si saho utanguriye igikuru saho uzohereza kuko ntawe umenya ahahereza ayi ikuru nawe awutanguriye ariko ukagumana uyu mutima wo kurondera urateguka kugeza kure
ku kibazo cy'abakoresha nabo basaba urambe mu kazi cyangwa experience eka no ku mabanki asaba inyungu n'ingwate ikintu mushikiriza ni iki
ego ikintu mushikiriza cyane cyane nk'abakoresha ni uko batoza bararaba cyane cyane uburambe mu buzi cyane cyane bw'abantu batangura akazi ego hariho nk'ubuzi bukenera uburambe ari nk'ubuzi bwo hejuru muri administration cyane ariko ubundi byoba byiza baza barugurira imihora abakiri bato bageze amashuri ntibaraba uburambe cyane kubera bashobora gusanga hariho abantu bafite ingabirano batariko baraha akazi kandi bo bafashije gutera imbere cyane kubera ayo mategeko
ego meya kamo muri rusange mura mwigisha yama yagiye kwigisha mu bihugu bitandukanye mu Budagi eka n'ahandi mu Bushinwa ibintu bimeze nk'impanuro muha urwaruka rwaje amashuri kaminuza ni izihe mu kanya gatoya cyane rwose amasegonda 30
ego impanuro noha abejeje amashuri ni uko boza bariyumvira nk'ubu bariko bararondera nk'akazi cyangwa amashuri yo hanze ikikuru ni uko bakaraba akazi bashobora kuraba hajya ari mu Burundi mu Rwanda za Kenya za Tanzania bakaraba yuko aho hose ho baharaga
Professeur Lionel Michel ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo usangire ubwo bumenyi bwawe n'abandi banywanyi radio ijwi ry'Amerika cyane cyane urwaruka turashimiye Engineer Patrick yadufashije mu ibyuma tukaba dushimiye na Nadia Taha ya dufashe kwegeranya kiganiro turabashimiye namwe inshuti mwese mwatuyakanya mugahamagara mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyumviro turabashimiye namwe mwese mwakurikiranye ikiganiro mwisanga cy'uyu munsi mugire amahoro umugoroba mwiza.
cut.